VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Ingingo yafashwe ubu no kumuhamagara kugira ngo tuvugane ibyerekeye imigenderanire, twabona ari ngombwa ko go serukize kugagwa kuzugagwa mugabo ubuye aje mu nama
ubwo ni ministre ubanye n'amahanga wa Burundi Alain Nyamitwe havuga ku byerekeye itumizwa rya ambassadeur uhagarariye u Burundi mu Bubiligi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku ma radio yanyu kuri aya makuru yibanda ku Burundi. Umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa hamaze kusoza uruzinduko rwe mu Burundi, amenyesha ko abantu bashakishwa n'ubutabera bw'u Burundi batemerewe kujya mu biganiro. Mkapa yabivuze ubwo yararimo gusoza nyine urwo ruzinduko rwe, yaramaze iminsi 3 mu Burundi. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye urwo ruzinduko.
Ahejeje kubona na President Nkurunziza mu gatondo ho kuri uyu wa gatanu, irya kabiri nyuma yo kuri uyu wa kane, umuhuza William Mkapa yafashe indege imusubiza mu gihugu cy'iwe cya Tanzania. Imbere yo kurira indege yabanje guha ikiganiro y'amenyeshamakuru ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, yishyura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru wa Nation Media Group. Mkapa yemeje ko bakivuga ko inzego z'igihugu zitemewe n'amategeko bataye umutwe, yayivuganye mbere agashavu.
I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
Nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe cyangwa itemewe. Abarundi nibo bayihaye kwemerwa. Amatora yarabaye, za sentare ziriturwa, harimo sentare ya Yasa. Bose bavuze ko atamategeko yarenzwe. Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu bimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza. Akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu byaheze kera. Ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cyane n'amaradiyo yumvirizwa, ariko n'ukuri. Mkapa yanagize icyo avuze ku bantu bakurikiranwa n'ubutungane, ashikiriza ko batemewe mu biganiro.
First, it is clear that you know people who have been indicted or charged.
Icyambere na mbere cyo ni uko abantu bakurikiranwa n'ubutungane kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi ikatari igihe cyo kuganira nabo. Impande zose ndazisaba guhagarika ubugizi bwa nabi atakirinze gusabwa. Icyihutirwa si uko nja kurondera imigwi igwanya leta yitwaje ibigwanisho. Nta nabo nzi, sinzi n'igitigiri cyabo. Ikindi aje ishinga ni ukurondera abataco bagirizwa abashyirahamwe na leta bakumvikana uko ibintu byogenda. Uwo mutama w'imyaka 78 yahoze arongoye Tanzania anasaba ibihugu bicumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 kubarabira hagufi.
Hao waliojaribu mapinduzi mimi hata wala sijakutana nao kabisa.
Abo bashatse guhirika ubutegetsi namaze kuvuga ko batandaje ishinga. Icyo nsaba ibihugu byabahaye indaro ni ukubacunga neza, nibaze kudutobera ibyo turiko turakora ni ukuri. Bitabishoboye bibaha abandi babishoboye kubacunga. Arusha ntibigeze bahaza kandi sindigera mpura nabo.
Mimi hata kukutana nao sija kukutana nao.
Umuhuza mu matati y'Abarundi yanashikije kandi ahagaze ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Mkapa yagize ati mbega ko muri Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi mu myaka 2 iheze amabwirizwa nshingiro yahinyanyuwe, ni kuko Abarundi bakwa kubwo burenganzira. William Mkapa yibukije ko abantu bakwiye kwama bibukana ntaryo ko ubutsinze amatora adaca cinyiza batsinzwe, ariko kandi ko n'abatsinzwe badaca batera umudugararo mu gihugu. Eroje Wirika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri uruzinduko rw'umuhuza w'Abarundi, Tasien Sibomana, umwe batavuga n'umwe na leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wa Iprona itemewe n'ubutegetsi uri Bujumbura, amenyesha ko umuhuza hakwiye kwiyubaha ntahengamire ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi. Nanone inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirika neza.
niaba ariko abivuga kandi ariko byumva bizoba bitangaje kandi bizoba bibagaje kuko handi hoho ntazoba rumuhuza mugabo uko navyumvise aravuga ati si jewe njejwe kuvuga ku inzego ziri mu Burundi zemewe canke zitemewe ibyo abarundi bo nyene tuzi ingene zagiyeho biradusha dutegereza kwerekana ko zitemewe ko muhuza rera bivuga gutyo birumvikana aha icerekwa nikibona ikibwirwa n'icumba abavuga ko zitemewe turiho muri byo biganiro tuzategereza kubyerekana dutegereza gufasha umuhuza kubibona niyo batarabibona mugaka kubivuga uko jewe ntibintangaje huko aracara umuhuza gushika umunsi ntashobora kwerekana rera hagati
none mwebwe muvuga uyu munsi nko kubaza ati wewe tasiano sibomana inzego zihari ziremewe canke naho ntizemewe
mukapa yaretse kubivuga ko so mu Burundi twebwe abarundi tuzi ingene inzego zijyaho tuzi n'amategeko bitegereza gukurikiza icyo kibazo kiroroshe hari abazemera n'ibisanzwe mugabo ko bazemera sigusigura ko abatazemera badafise ukuri kuko murazi ko amatora ingene yagenze yagiyemo bande bisunze amategeko yayo amasezerano yarusha yararenzwe ibwiriza bashingiro rirarengwa ikiringo cha gatatu nticyemewe n'amasezerano yarusha none ayo matora aciye muri ubwo buryo inzego zo kwemerwa gute nayo makungu nyene ntayemera kuko yaba yemera hariyo ambasaderi umwe nyene yigeze kutubwira ati nde yaba tuzemera twosaba kubiganiro biba kubereke imfashanyo zohagaraye kubereke mukapa niyabi yabivuze gutyo yadahari naho yatuvuniye akagoha ati ubandwa niwe abandi urugi nimwe mutegereza kwerekana ibikwiye byose biciye muri iyo nzira y'ibiganiro ku inzego ziriho zitemewe ibyo natwe niko kazi kacu nibyatunanira bisaba bibaye ibindi
tuvuze ibijyanye n'ibwirizwa nshingiro nyene yavuze ati ibihugu nka Kenya Tanzania mvamwo za Uganda ati muri imyaka iheze byagiye birahinyanyura ibwirizwa nshingiro ati mbega ubwo burenganzira abarundi bwo boni kubera ikibobo gimwa ati bafise uburenganzira nabo nyene bwo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro aho mvuga kwiki
nabo nyene ntiyabeshe uko abarundi subwa mbere duhinyanyura amabwirizwa shingiro kuko iribwirizwa shingiro niribaye ijya mbere ico ni cya mbere icya kabiri ati muri Kenya na Tanzania na mu bindi bihugu byama byabaye yavuze ukuri nk'ukurima mugabo ico naho nyine mvuga nti nabarundi rutegereza gucerekana ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi ingene ryaje ni ingene ryubatse si cyo kimwe n'ayandi mabwirizwa shingiro kuko ryaje riva mu masezerano y'Arusha
umuhuza yanavuze kandi yuko kubwiwe aba bantu bagizwa gushaka guhirika ubutegetsi ntiyari uyu muntu wavuze ati aba ntiberekewe n'ibiganiro jewe ndiko ndarongora ndimo muvyakira gute ko hari n'abandi bantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi nabo nyene bari muri uwo mugwi
naho nyene jewe nguma mvuga nti nta kumufatira ku majambo turazi ko hariho abantu bapfunzwe bagirizwa kuba bagombye gutembakaza intwaro hariho n'abandi leta ivuga ngo barimo mugabo tukaba tuzi ko atana matohoza nyezi naratangura kuri abo bantu ko mukapa rero avuga ati abo bagirizwa ko baba bagombye gutembaza leta jewe mu biganiro ndongora ntibarimo yavuze ukuri none hari abarava muri prizo y'igitega ngo tujane yarusha icyo gituma jewe nivuga nti mukapa ivyo yishije ndavyumva niho navuze ati cye nta mupuciste ndigira ntumira yabeshe abo tuzi bapfungiwe ivyo turazi iyo bari kandi ntibarigira batumirwa muri ibyo biganiro n'ayahandi hamwe yoba yaguye mu mutego wa leta na CNDD-FDD akibaza ko abari hanze CNDD bose izoshaka canke n'abari ngaho ikavuga iti aba bari muri puca agashareka kubatumira azibaguye mu mutego iby'ubuhuza byo bizaba bimunaniye kuko leta irashaka gushaka umunsi wari wose ikavuga iti naka no mu puciste aciye amukuramo kubera icyo azosigarana abandi azosigarana na CNDD-FDD n'abasomambike bayo niyaba rero mukapa agomba kwivya ari ibyo biganiro umugani w'abandi ntibikenewe ko arinda kuryarusha kandi ntibinakenewe ko mukapa arinda kubijamo CNDD irakwiye simbona na CNDD ko yari ikenewe kuko paramana na CNDD-FDD ni nk'abavugizi bayo
ubu ni Tassien Sibomana umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa UPRONA itemewe n'ubutegetsi kuri mikoro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Emenyamitwe aremeza ko u Burundi bwatumyeho ubuserukira mu Bubiligi mugenzi wacu Eloge Birikaneza nanone hadufitiye inkuru
Nivuga mutumye ko kugira ngo aze hano tubananye kuvugana nawe kuvyerekeye imigendranire itameze neza cyane hagati y'ubucubirigi n'igihugu Burundi rero mu minsi yabuba cyane azuba yadushikiriye ingingo yafashwe ubu no kumuhamagara kugira ngo tuvugane igikeye imigenderanire twabona ari ngombwa ko ubwo buserukizi bugagwa buzugagwa mugabo ubuye aje mu nama kugira ngo tuvugane nawe atubwire ingene ishuka kimeze hariya mu gihugu cy'Ububirigi cyerekeye inyungu za Leta y'u Burundi hama naturabe hirya no hino n'icyo biri ngombwa bwo oye ngira ngo iyo ngingo zofatwa mugabo iyo ngingo ntirafatwa turacyafise uzo barafata amabanga mu buryo duvuga gufata kibanza araba cyane cyane iby'intwaro mugabo nta iyo ngingo yuko twugara guserukizi ifatwa hariho navuga ama etape akurikizwa kugira ngo iyo ngingo ifatwe nibaza ko umuntu atoca yihuta ubu ngavuga ko ari iyo ngingo yafashwe we atumye kuza ngaha mu nama na Leta n'inzego zo muri Leta kugira ngo tuvugane neza kuko twige neza idonido ingene imigendere hagati y'igihugu cyacu n'ingoma y'Ububirigi yifashe bibaye ngombwa icyo gihe iyo ngingo zafata mugabo ubu tuvugana ahamagara kugira ngo tugire izo nama cyo bita consultation mu rurimi rw'Igifaransa.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwumvaga uwo mushikiranganji w'ubanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe. Ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Ubuheruka muri muri kirukuri.
Uko niko byagenze.
Yego.
Ndakwemera.
Erega bafoza.
Sa.
Ubuza mahera nacyabura. Eh, wari wese uramugura bigakunda.
Ego kwere. Wavuze ko atakinanira ifaranga ntiyabeshe.
Ntiyabeshe.
Aho rero ndumva ko umugambi wacu wo kuburabuza ubukwe bwakiri uzoshoboka.
Ushimwe uzoshoboka. Na wa muhungu tuzokorana wibuko twarahege kuvugana.
Nivyo?
Ubu bari mu nzira zahiye.
Aho sha.
Yo,
ntiwumva ho mwana wa mama. Naje kwaga ntamaze kumubarira ibintu biri ku murongo ugororotse
byavuye bigenda gute
ayayaya ikabutura yanjye yaronone kayenda reka basha nzohora nambara iki ngiye gukina gapi
urazimeshe cyondo
bite bahungu.
Ashe ni sawa kweli.
Aho ni sawa.
Ashe twe ni sawa.
Ego.
Kyore ntundamutsa.
Mahoro gwaga. Nari nibagiye.
Mahoro. Rega zano gwagwa cyo nda hatwakugendeye.
Byari byo kweli? Ashe. Nabwo reka ndabarabira dutebe.
Oya natwebwe ntiduteba. Urumva rero sha cyondo. Kubagari yarakeneye ko muvugana akantu gatuya.
Niko ntangora? Ntangora
ko muvugana. Baraje hajya mu bisanzwe. Ibyabaye urabizi byarashitse iberera yaga rwaga rero yari yumviriye asanga yarakosheje yashaka rero agusaba ikigongo umubabarire
jewe ntangorane nubundi jewe nifuza ko twumvikana
aho rera hore cyondo urakoze kumbabarire narabonye ko nakoze amakosa pe unkundi nashaka ko twosubira tukaba bagenze nka kera
kose nibyo byiza
jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera
zikava mu nzira kweri
tugasubira kwiyumvikanira abasha none rero kunsabye ikigongo jewe naje burya nta kindi nipfuza atari ku ingorane zohera tugasubira kwiyumvikanira sino reka kukikugirira
oyaho nibyo byiza kweri
cyondo kya kintu ni gikimuhungu
hehe Je nakintu mbona?
Ukibonye gagwaga. Hari kintu mbona?
Me basha mu menze gute. Nakintu murage fukije ibyasa inyuma y'inzu.
Oyi raba ntiza none.
Mugani wawe? Bika, bige ivyo byatsi byo byo ninde yabishize nga.
Ndindira ndabica rico. Yo! Hewe. Ibi ni biki gacondo? Ehe mwabahungu mwe n'inkoko. Cyondo.
Inkoko.
Eh? Inkoko.
Ifite byo nibiki gamana yanjye yemwe yemwe
yampaye
ninde yashize ngaho ga yemwe
imabantu
Bwa
bundi shari muri zankozi zikibizimaze imizi ihunganye umutekano.
Mwishwanjeje wivyo bintu
ntavyunze. Nakubonyesha.
Hewe, ugomba dufatero nk'ibijojo. Yaguru tsererishiraza ngahino ngahiro hande inzu yawe.
Ahubwo nubugesera? Erega gora
natwe. Subugeserwa numugesera uwo.
Akiye bwahava dufatisha avuge ko twari kumwe.
Mukaja murambeshera mumbeshera abasha kumbe hari uri inkozi kibicondo ubona nuyinyutse urafashwe
kwimana je wivyo bintu
zana ya telefone duhamagara brigadier toto benka no marako twese abarenge ashobora kudukwegera karambare reka duhamagara police
oya basha nukuri ni mumbabarire ni muhamagara abapolisi
ahubwo vuga warugiye gutera
cyo bintu ntabyunzi nukuri ko
warugiye kwicande vuga warugiye kwicande
ndabasabye basha ni ntimushore ngo nje kuvundira mu munyura atacu nakoze yego sharwa
umbiriza rero jewe ngira ndakwereke ko nari umuhimbira shengeza bene wabo icyo no guhanura genda wirukange mu gisagara bisigure mutamagi
gigiti
urabe ko ari cyo yogufasha muhungu ahandi ho turagukara
bukeye bwaho
muhungu turahashitse nda wewe rero kundusha ingufu imba nanjye kumenye ko ibyo ama tuyahambe mu atabu atubona
ninge wava badufata ko turi mu ishyamba hagati ifa tuyicugunyira hari hagati na hagati nta numwe azopfa yitoboye
oya
tugunyira hari hagati na hagati
suko siko gipanze wenya rutakwimba gusa ndakwereka
honyina ya masa abanyoshiri wiko barajya kwishuri
burya abantu bubwa murantere shavu imbaho nyakurande
kawakigogowe hoho ni mbishiki watanye gipawa
imvura imaze iminsi guharosha
none cyane mbishi nza
uzigite koresha iki
embe mvuzira kubwiye
sabwe
kwa ukabona dufashwe cyenda kuyakana mbwiye ko niko ndirenganira
ndafata wavuwe
ndavuga ko niko ndirenganira
ni dufatwa wenyarutsa gusa
furira rero
uchurenza kutwatsi nibone ko hari vurishaje uko nyene ubona
uya ndemishije kwa
mbe kubazi bibazo byiza
wagira gusanga
furira gusa singa kwico gitire yo kugira uzoza wuza kwitora amenya ahiri
nibone hari uza kwitora
umve rero umva uroho
uko nyindize mu bintu ntazi umuntu aza kwitora gute kandi tujye kuyihamba ngaha
aha dosi birapanze
gese ndavyumva
umve rero
Nimashaka kwagiritse cyondo kuri utamufashe mu mutware ku gipolisi ngo bamukandamize
mbe urasara ninde yakubwiye ko nabigize ngo
nibone cyane ku gipolisi
ngo uyambarire nakubwiye ko ngomba kwihora cyondo mbarira
sa nimashaka kwihora cyondo
kirya ni igihango cyo hejuru we ntabyo womenya hajya byose n'umupango wa mutama giti
giti
twabwiye
kumbe nicyo gituma wamubwiye ngo ajye kumuraba hariya anki cyondo nyine cyo kuraba giti
niwe yamuntu ibi byose kumagiriza inkoho kwarubwira tumutera ubwo bashikane kwa giti hoho
Alice panga ikirahuri kimwe kimwe shantu bimene bitarakora mbega uri buri mubiki
teka nama riza n'ibiyiko bikorotse ibirahuri ngivyo mu kabati naje kwipanga kera
pe ugushaka kumukobwa
okay ntacho mba ivyo mukabati biratunganye tumanika marido nayo rero
yo ni hare hare shamaza ntituhashikira foko kuze aza kadufasha kizira wayo ko wegera kugira utembe wonyerera kirazira ko wegera
yeri si hari kandi ntagaruka vuba uranyu yambwiye ko afite amakuse menshi
aha no kuza ubwenge kitwi maneka gute
oya shamare ne turi yaranja we nawe reka shaka kunyongereza stress
nawe ufite stress uko ndakubona urambaye ikanzu uri muri leta civile
umajyamo makere mariage yabaye
ndakubeshe iki nukuri mari tu es rayonnante usa n'umugeni frame agapokeza igisheve kuri mariage ho uzopendeje kwe
mbega yewe ndakubwiye urazi yuko ko iminsi ya mariage yegereza niko numva ubwoba ubwoba bw'iki
kogaho
umengahewe no kuri mariage zo havisi
yo mbega mana bikuza mu gutu ibintu nk'ivyo
reka shano buri ko umuntu waburakoroka
mariza fais attention no penser de jeune défe ukagoma wishimo ko mariage zo si nakati kawe bizogenda gucyo nyene mbeze yo tije ni manikira marido nyabura
akir reka nanje maniki yo ku muryango
nakwankiye wa mukubwa mbewe nti wumva
yo
ushaka kugira mariage mwese muri ku mabeki ta ni son
ego basi manika marido nanje menda hinduriye disposition y'intebe bashe.
Par exemple, nakare ko tiyeri yari yabipanze byari tumusori batera inyende.
Ne yatara uko.
Eh acha.
Hewe. Ahubwo hewe, bitico ni uko. Wewe ufite ubusori batera ubisigaje mu minsi mike yari.
Inte?
Eh.
Alice.
Bega wigira utabyumva gose.
Ari wateje ari wewe. Izi bikuye ku kigamara.
Na fapa se wala seko tujene muri piscine kuweri kivunde. Warufitani erante funante le mbarira.
Mufaso. Pangizo newe. Hamu mbezi utambara nisasi. Wabjumpa. Habiti.
Nao anga kumgira. Tami bugi.
Bugi ki. Kurusu tuwa kama.
Alise wawura kundana mga.
Jewe.
Ni mpumi yari mpumi. Yowa nukunu madimi isu wifata. Kuri mga ami. Aya fuga tu, aya mbali. Eh, kwa ukoroz.
Bo, Mari. Tatu trifaso, ulatikata chuno guish.
Eh,
rumba. Jambo. Nara mukunde. Ha ha, dimba zuwa yata mubon. Chano vanda mukumbi ya jata. Niwat.
Eh, kwa iraoneka. Ewe. Felicitation era basha.
Kwa dala fashu esha.
Wakuyeko. Ewe. Uchuchakira. Asi kudondoki.
Parrain, akongesha. Hoi ira mbombamu. Chakani harachari karisino zishina. Merci kame.
Achuti nyemzoga wa mulongu.
Pika mari weke. Pole pole mzee.
Chanda kugiri kinu kima. Jaga chupa kasasi. Karangu enosho na kuwanzi. Si ucheta kazi kenji fisi.
Sha, mohu. Na kusasagula we milije mariaje wiki. Ama chupa yohu. Sha, tuzo ya nyuera muli sari wa awe. Ama wakazo yoyo na wuzi.
Sha, nipze friend. Zongenesha. Zongenza niwa ruse. Sha, tu ya rezo friend. Tout à fait rezo. Eka tunyo kamwe de hero.
Hama chodo chomoku. Yei. En plus, hari huu hundi mudetaye guru wanza haja uti yungviri.
Detaye?
Yei.
Shakumenga nina vi yungviri vios.
Yei.
Yungu za tukumu.
Wara mata kuyudra kaduzo hanyo kubuku.
Yei.
Wara par exemple.
Yei.
Yei.
Ibyo nani byanshi no mu mutwe.
Yei. Iyo ni detaye kumeye karambi.
Na. Uri mpare wa seriye friend.
Yei.
Pena unutangi hiyo sha.
Eh?
Unutangi hiyo mkadu.
Ucharuga teka umutu kiyumbisha.
Kado yubu kwa jezo havinsa mbunyo nafisa wala
asi. Uchagata kui kukura mo. Niyobo umenyako wabayu mugabo. Umukwe wijunja kieske tukwai. Mwoni.
Leka shareka. Haba kena ikumirakondo mugabo. Bazeba hingi ili maria hira
abaki.
Gizindiro bazeba rizika. Kogo kaka. Leka shareka.
Akari noga kena fe umubyi Nuzo hawa ukenguriza umwana wabandi wa mugabo
Nari konda zatura Ndi ni banga tuzokina nyara
Eh
Tuzobyimenya turi babije ni banga Aho ugurazi no
Eh
Urazi no Ikitudi yani Naho no kuri buje bwo gutunganya ibyo byose
Eh ndakwereke Cyakura ba opyo Urumva Umubwira aho bigeze Yara shoe kuya sare VIP yike. Azo kwa BJ bisiga. Woge ndo mupanga fresh ndogo doga batama nka bajya ndo kubicara ugateka umuntu. Azo vyumva.
Ya sera ndiye ku mutima mwiza wiwe. Akandira nayo musavye. Nana no kumbira kibindi gasha.
Uzo bikora gute? Sha.
Pure restaurant no.
Eh?
Ukora duce amafaranga yo gukura urubanza nta solution credit ndabo.
Sha, yo. Nanje ntacho nibuka mariye kuko imiteguro yo kujya muri yarari yibuka. Yo wana ni shosho, kandi ya rano uyu mufuko pi, yo wana uundi
fomu. Chondo.
Saa.
Wasiza mandi bako me iru sangi.
Kwa bari vizuhura, vizuhu sangi njene.
Noni, kwa mburu mengu rakanyi?
Mira goye mutamu. Sinurewe na gato.
A bon?
Micho gitu manjene naje kubitu urangondabe kwa hali chomu onfash.
None ofisi ngora ne nyabaki uce ku masongo mose mfisa kazi kenshi cyane eri nacho gituma nashimye ko tuvuganira hanyere mu modoka kugira ngo nce mbandanye
ikome murakoze kuma kakanya
otini biki rero gasha
jiwana rakitsi ngorane
Gute?
Nabonye ibyago bingwa ko kubyo n'ubu ntarasobanukirwa muta.
Abo?
Jewe n'ukuri banyagira icyo ngo ntunzi nkoho. Umve na.
Uti bakwagirije iki?
Banyagirije inkoho mugabo jewe.
Cyondo, byaguhereye he? Urazi ko mfinaga nani?
Nabashaka kundendereza mutama n'ukuri jewe ibyo bintu.
Mbe urazi uwagirizwa icyaha cyo gutunga ikigwanisho. Hewe. Ata ifiti uruhusha ingene bamugenze ufashe ufungu wa zero jirabitsi
parambishira n'ukuri cewe cyondo nabigwanisho ntunze n'ukuri nta namba nabashaka kunjisha gatwe n'ukuri
none hewe baradutse bakwagiriza gutunga inkoho atawe bakubonanye
iyo nkoho basanze iwanje
ntiwumva ko bayigufatanye hewe barayigufatanye none wumva uharira iki
Munabare mufashe muta.
Iyo dosiye iragoye. Ntawe no kwinjiramo.
Oya nyakubaho.
Hama.
Ndabatakambe.
Kandi uri kurabesha. Urumva? Wewe.
Kuri simbesha.
Umbwira ko inkoho bayigufatanye. Hanyuma ngo barakubeshera. Ewe. Nibisuri rusange nta kundi. Wewe wumva no gufasha gute? No gufasha gute?
None ka mutama nyine murampebye. Urampebye
n'uko ugira imana ashakura umurengere w'iwacu bon umviriza rero reka ngerageze nkore ibishoboka byose ndabikona ugufasha iyo dosiye ikava mu nzira
ego mutama n'ukuri mutama nyakubwira imana
ariko rero nawe arakantu nashaka kubanza kumfasha urabinyemereye
bibashe ibyo bintu gitashaka gutuma cyondo byo bari biki mu kurindira kumenya iyo bizotera bijya reka tubananye tubasomera zimwe zimwe mu nterano mashikirije ku gice giheruka akabazo twabajije uheruka twafatira ku kubona gasore yatoye ujya wundi mukinyi badahuje ibyiyumviro ngo bafashanye kurongora ekipe tukagira duti mbega ku bwanyu uwo mudasangiye ibyiyumviro mushobora gukorera hamwe mukagira icyo mushyitseko ndayishimiye Jeredi umunyeshuri wo kuri lise kuminari Rugombo ngo arashima cyane ingingo ya gasore yo gutora ubafashanya kurongora ekipe atabanje kuraba uwo ari we n'icyari ngo byerekana ko muri ekipe batangiye gutera imbere ngo kandi nibabyigenzamo neza nta nkeka umuguzi utera imbere Jeredi ati no heraheza nipfuriza gasore na mugenzi we kuzotwarira bose na cyane cyane mu gushira imbere inyungu z'abari muri ekipe bose atakamwana wa mama uyu nawe yagize ati ndije Deo Burutovu ku mutumba wa Sanzu ati je ndashigikiye gasore kubona yatoye wadasangiye ibyiyumviro ngo bafashanye kurongora ekipe kubwa je Deo ngo bizofasha kugira impande zose ziyumvemwo umugwi maze bose bacikumwe kubwa na Cyayisenga Thierry wibwambarangwe muri zone ya Buhoro ngo gasore yavyifashe mu neza cyane ngo na kare ishiga rimwe ntijyarika acimana Edouard ku ruhoro ingozi nawe ati ni viza kubona gasore yatoye tavuga rumwe kubicegera ciwe ngo bizotuma ekipe ikomera kuko bazoshira hamwe ivyumviro bitandukanye bakuzuzanya Edouard ati no mu kirundi bari amaze bati imitwe ikorikoranye ngo kandi inama isumba ingimba reka dushimire nabandi bose batwandikiye aho twovuga nka DJ Karusi muri komune gitaramuka z'okoreya mu gagara mu gisagara ca Bujumbura irakoze Emmanuel w'ingozi yatwandikiye turamutsa Elinio Saba wibutaganzwa mu Ruyigi umunywanya komeye cyane wo muri Kirukuri Nirampe ba Jonas bubanza tuyizere Emmanuel mu Rutana ku gitaba hari dimu gashikanwa Pascal kundava muri village cha ni queen makamba mu mabanda Louis Inyakibari itangisha kane mari imugwi mutibitoki nabandi beshi batwandikiye bipfuza kwa banywanyi bigikino muri Kirukuri tubabwire rero duti kuva uyu mwanya nyene mwamaze kuba banywanyi ba muri Kirukuri hakaba hari cyo mwipfuza gushikiriza nimwitinye ubu naho mumvirize akabazo kugice mwireje gukurikira gwaga abwiye mugenzi we ku bwabundi ari giteri yamutumye gushira hijya nkoho ngo adodobereze cyondo mbega kubona gwaga yaciye abyemera mu bivuga kwiki ari nkawe babitumye wari kuvyifata mu gute mubandaje mutwandikira mu kintero zanyu kuri ya nimero iyo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 turangize rero tubibutsa kucara igice amajana 73 ni gwa rukurikirana rw'igikino muri Kirukuri tubipfurize kugira amahoro n'amahonda ahiwanyu murakoze
Chari gikino muri Kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri Kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia
Inshuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro muri cy'ukuri nicyo ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bihumurijeho ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye ko mwateze amatwi mugira ibihe byiza ibiganiro byacu bya radio ijwi rya Amerika birakomeje.